Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Changi maramote nchuti wa genzi wa radio Nzamba agateka kawe turabahaye ikaze makuru twabateguriye kuri wa kabiri igenekerezo rya 14 Ruheshi mwaka 2022. Amakuru yacu agaza kuba agizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Harakwiye inagugwa z'inyigisho mu Burundi zotuma abanyeshuri barangije amashuri bashobora kwibeshaho batarindiriye akazi ka leta katanakiboneka. Ibi ni bimwe mu byashyikirijwe n'umushikiranganji w'indero yuguruye icyezi inama kaminuza yiga ibibazo bihanze igisata cy'indero. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu bihugu byo mu karere zirabangamiwe n'ingene zifatwa nabi, aho ni nko muri Tanzania, izira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, naho zikaba zirangamiwe n'ingwano zitasiba kwibonekeza mu bice zahungiyemwo. Muraza kuvyumva biri mu kigwa cakozwe n'ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati Burundi. Abayoboke b'idini rya Izebu 15 muri komine Nyanzarake intara ya Makamba barafunzwe kuva kuri w'Imana bakaba bahagaritswe n'igipolisi, ariko abayoboke b'iryo dini bemeza ko abo bantu bafunzwe barenganijwe. Nabyo nyene twabibateguriye musanga ikaze mu kanya nido nido ryano makuru.
Inzamba
duhere ano makuru mu gisata cy'umutekano mu barabara. Abantu bane bitavye Imana, babiri barakomereka bikomeye mu isanganya ryabereye ku ibarabara Mabanda Mugina mu gitondo cyo kuri wa kabiri. Iyo sanganya ryabereye ku mutumba Musenyi iri muri yo komine ya Nyanzarake. Aho imodoka yo mu bwoko bwa Probox n'ipikipiki byasekanye, abadereva bose bakaba baciye bitaba Imana. Ubwo nyene babiri harimwo umwana na nyina nabo bacikaniye ku bitaro ku Rusenyi ni muri komine Mabanda. Abandi babiri bakomeretse cyane bakaba baciye bajanwa ku bitaro by'Ikibuye mu ntara ya Gitega. Iyo modoka yo mu bwoko bwa Probox igipolisi kikaba cavuye gisanga yari pakiye ibitenge 110, umuvuko w'isukari n'ifumbire byinjiye kuri magendo bivuye mu gihugu cya Tanzania. Aya makuru tuyabandanirize mu gisata cy'indero. Inzitizi ni nyinshi zikwiye guhagurukirwa kugira ngo gisata cy'indero gishobore gutera imbere. Muri zo harimo gutanga inyigisho zishimishije kandi zifite akanovera. Ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi François Habyarimana kuri uno wa kabiri, igihe hari haramutse hugururwa inama kaminuza yo kurabira hamwe ingene igisata cy'indero conagurwa. Umushikiranganji akavuga ko hakenewe inyigisho zitanga ubumenyi kugira ngo abejeje amashuri bashobore kwibeshaho aho kurindira akazi ka leta katanakiboneka.
Twateguye novuga ibice 8 abahinga baza kugerageza gusangira n'abandi kugira ngo koko twese tubanze tubone cyo kimwe ingorane ziri mu gisata cy'indero. Aha novuga nk'ikijanye n'ingene abanyeshuri bava mu gice iki cyane kiriya, mu kuvuga nk'abanyeshuri bo mu ishuri shingiro, ukuntu bava mu ishuri shingiro bajya mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro, n'ingene abahejeje ishuri y'inyuma, abahejeje igice cy'inyuma y'ishuri shingiro baja muri za kaminuza na cyane cyane za kaminuza za leta. Kubera biramaze kuboneka yuko hari ingorane abanyeshuri bagira iyo bariko barava mu gice iki baja mu kindi. No baha nk'akarorero, murabizi neza yuko abanyeshuri bahejeje amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro bamara umwaka muhira barindire yuko amakaminuza ya leta ashobora kubakira. Nk'iyo rero n'ingorane irimwo, twize yuko iyi nama kokoma izorangira tutoye novuga umuti urama w'ico kibazo. Hari rero n'ibindi bibazo novuga bijanye n'ama programme dusanzwe twigisha. Murabizi yuko muri kino gihe abaheza amashure ni benshi, kandi abaheza amashure bose ntibaca baronka akazi ka leta. Ni ngombwa rero yuko abanyeshure baba bahejeje bashobora kwitunganiriza imigambi bakarondera akazi kabo mbere bagafasha nabandi n'urugi rwaruka kugira ngo ushobore kubona akazi. Icyo gituma rero muri iyi nama rukoma tuzokwihereza hamwe ingene inyigisho zotunganywa neza kugira ngo umunyeshuri ahejeje inyigisho mu Burundi aba ari umunyeshuri ashobora kwitunga, atari umunyeshuri ashobora kuguma azerinze asaba akazi abatakamuha.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye ariko harabera mu gisagara cha Bujumbura inama y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini binini yurukiye mu ishyirahamwe CRGL ni mu ntumbero yo kwigira hamwe ibibazo by'amahoro n'umutekano muri kano karere. Umuhuza bikorwa wa CRGL ku rwego rw'igihugu na Iraja Bernard yamije ko kugira ngo iyo nama ibere mu Burundi ari uko no munsi harangwa amahoro n'umutekano. Kubwiwe ngo Burundi bwobera karorero ibindi bihugu bisangiye umujyango kurikira.
Numugambi wo kwigisha no gukomeza no gusimbataza amahoro no gusimbataza umutekano. Ndetse hamwe n'ivyo bikaca bijyana n'icyo gukura ibigwanisho mu banyagihugu no gusubiza mu ngo abazivuyemwo canke baziteshejwe, mugabo murazi uko uwo mugambi mu gihugu cacu cy'u Burundi tuzatwara amaze kuwushikako yuko wakozwe kandi ugakugwa neza. Akarorero igihugu cacu cy'u Burundi ivyo byose iyo migambi geze ku ntambwe ishimishije turafise ivyo twobwira abandi. Kandi noneho ikindi kisha gitera umunezero nuko inama iri kwibera mu gihugu cacu n'ikindi cyerekana yuko ibihugu by'akarere amashyirahamwe mpuzamakungu babona yuko iby'abarundi bakora cyangwa bageze k'intambuko bageze kuko ari byiza kandi yuko bafise icyo boterera abandi.
Kubuwaho dari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bamvugimvira ngo aracari kare kugira ngo umuntu avuge ko amahoro n'umutekano byiraye mu gihugu mu gihe mu karere Burundi burimwo injyane zifatiye muri politike n'umutekano zikihari. Kurikira Frederic Bamvugimvira.
Uyavuga uko arazi neza yuko muri Congo ayingwano iri kwirabera sikure cyane y'i Burundi. Kuyo igihugu kanaka abantu binjiye bakavuga bati bana kango bafashe igice binjiye mu nzu z'ubutegetsi bwahoraho abasoda bahunze nane aho bavuga ngo n'amahoro. Jewe sinumva neza icyo bashatse kuvuga. Iyo wumvise amatangazo Rwanda Congo ukabona iri tangazo ryo Arabu Bumwe bwa Afrika Musa Faki ukumviriza ibi byose bavuga bati turi muri Congo aho uvuti na mahoro. Kandi siniteze ikiva muri iyo nama kuko harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora. Iki kibazo cyo muri Congo n'uyu muhari M23 mwibuke ko cari cyavuzwe cyane mu mwaka wa 2012 na 2013 aho Nations Unies yafata ingingo yo kuzana abasirikare bava muri Afrika y'Epfo muri Malawi no muri Tanzania. Kandi bari bavuga bati tugiye kubuza abo bantu barimo barabuza amahoro muri Congo duhereye kuri M23. Byaracuyeshe barirabitse ariko si kuba kubahejeje uyu munsi urabona baragarutse. Nuko mvuga icyo bashaka ntikirahera. Nibigere umuzi wi ni kubera iki ni giki kiri nyuma
mu gisata cy'agateka ka zina muntu n'ubutungana bakristo 15 burushengero Izebu barahagaritswe kuri uyu w'Imana muri komine Nyazarake mu ntara ya Makamba. Bahagaritswe n'igipolisi mu gihe bari bagiye gusenga. 14 bahagarikiwe ku rusengero rwa Kagira Bageni, ubundi nawe ahagarikwa ku rusengero Ngabwe iri muri zone Kagira Bageni. Inkuru ziva ngaho Nyanzalak zivuga ko bahagaritswe n'igipolisi kibisabwo n'abarongozi b'urwo rusengero ku mvo zo gukinga akajagari kari gashobora kwaduka kuri ayo masengero. Bamwe mu bakristo bakabona ko bahagaritswe kubera akadenderezo. Inkuru ya Pierre Gahungu.
Inkuru ziva ngaho Inyanzalak zivuga ko abo bakristo bafashwe biturutse ku barongoye ishengero Ezebu. Imbere yo kuja gusengera ku mashengero ya Ezebu bari basabwe kubanza kubisaba abanditse abakete. Ibyo ntibavyubahirije ari naco gituma bafashwe barafungwa. Babona ko ari akarenganyo kuko abategetsi bari babemereye gusenga. Umwe mu bakristo avuga ati
buramatari munama y'umutekano yakoreye Inyanzalak. Mwanzo ni zaidi, yaramenyesheje yuko abantu bose basenga kandi nyine icyubahiro mukuru w'igihugu yaramenyesheje ko abantu basenga. Abo bantu rero bagiye gusenga uriya mugwi wegukira arabani warabankiye ngo bategereza kubanza gusaba ngo bakandika amakete. Abandi bati none twe twandika amakete kubera iki kandi twebwe turabahezeru twebwe rero twajya gusenga nk'uko impanuro z'abatware bo hejuru badusabye ko tujya gusenga. Ama rero nabajya abantu baciye batabaza intwara batabaza igipolisi batabaza rero igipolisi nuko abantu mu by'ukuri bafashwe barakubitwa batwarwa n'imodokari ya komiseri porovensiyali na komiseri kominali niho yari n'igipolisi kandi abajejwe intwaro niho bari na shefu de zone niho yari.
Baratabaza umukuru w'igihugu kugira icyo afashije kugira ngo bave mu buroko kuko babona ko bariko bararenganywa.
Abantu rero baratabaza batabaza nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yuko yabatabara ishengero ryabo rikava mu ngorane barimo kugira ngo abantu basubire gusenga nk'uko byahora.
Abo bahagaritswe bavuga ko bashigikiye abapasitori bahagaritswe kuva aho hagandaguriwe ubuserukire ishengero Ezebu mu Burundi ariko mwe n'ubuserukira iryo shengero mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka musitanteri wa komine Nyanzarake kugira ngo agiye icavuze ku bijanye n'ihagarikwa ry'abo bakristu.
Arakoze Pierre Gahungu abanyororo barekuwe n'ikigongo c'umukuru w'igihugu bakwiye kwigenza neza mu mihana yabo bakirinda umutima wo kuyihorana. Byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'ishyirahamwe n'abariza riharanira agateka k'abanyororo n'ak'imiryango yabo mu kiganiro gihaye abamenyeshamakuru ku bwa Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe ngo ubushikiranganji bw'ubutungane burakwiye kuza burashyira mu ngiro vuba ingingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu igisohoka mu kurekura abanyororo bibabyega kurikira.
Nuko mu kubakurikirana kwabo ubwa mbere nikajya kambo twabateye bamenye ukuntu bigenza bamenye yuko naho batashe ntibatashe hari wababinezererewe hari habatashe bavuga ati ibyo yankoreye bigenze neza repewe natwe ariko icyo tuzokora ntihagire umuntu afata nabi umuntu apfunguwe kandi akaba ari kure n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ariko kandi tukavuga tuti bashikiye no mu nzara bashikiye kuko umuntu yari amaze imyaka ine itanu atarimye birumvikana ko turiko turarondera ngaha mu ishyirahamwe ntabariza uburyo hoba ikigega by'ukuri abantu batashe turonka cya kindi twita kit donko bimwe byo gutekereza umuntu nk'injya zizomaze amezi atandatu mugabo ubu bitarakunda twobasaba mu by'ukuri kwigenza neza. Ati abanyororo barekuwe bateba baravuze yuko so uko aguhaye umwaka ari kujya mugabo twebwe mwishyiramo ntabariza ntibituryohera twebwe tusaba yuko se barunda kivumera ubu nyine murabona ko tugize ikiganiro mu kwezi kwa gatandatu irangaje bw'ubutungane bwo tangira kwiyumvira timbega ko se barundi tuzi amagi tukigongwe muri 2023 ntitwotegura ukuntu tuzorekura abanyororo ariko natwe tugiye kubivugana n'umushikirangaje bw'ubutungane.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Mu gisata cy'impunzi naho abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania baracatotezwa bakaburabuzwa bamwe muri bo bakicwa abandi bakaburwa irengero mu gihe hari n'abafatwa bakatahukanwa gufungirwa mu Burundi. Abahungiye mu gihugu cya Congo nabo baraza bararana ibuca kubera intambara zikunze kubera mu bice babamwo mu buseruko bw'ico gihugu. Ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya izinzikarizwa buzima rya kiremwa muntu akazi Burundi aho biweza uko impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu byo muri kano karere zimerewe ahanini bagafatira kuyubahirizwa ry'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi ibyo bihugu byateye ko igikomo. Ni inkuru twateguriwe na Vanessa Muiteka.
Icyo cyigwa cyatunganyijwe n'ishyirahamwe Cat Burundi ku mpunzi z'Abarundi bahungiye mu bihugu byo mu karere u Burundi burimwo ari byo Tanzania, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, u Rwanda, Uganda na Kenya. Muri icyo cyigwa ahanini gishingiye ku kungene ibyo bihugu bifata izo mpunzi hisunzwe amategeko mpuzamakungu ibyo bihugu byasize ko umukono. Icyo cyigwa ahanini cibanda ku bibazo by'umutekano w'impunzi zaba iziba mu bisagara canke iziba mu makambi. Icyo cigwa kikaba cakurikiranye impunzi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika muri Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Icibonekeza n'uko ibihugu byose byakiriye impunzi z'Abarundi byateye umukono ku masezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Muri icyo cigwa Akat Burundi ivuga ko impunzi ziri mu Rwanda, mu Buganda na Congo zizegemvya kandi bakabaho umwe wese ashatse kuba. Ibyo bikaba bitemewe mu bihugu bya Kenya na Tanzania, aho bavuga ko impunzi zose zitegerezwa kuba mu ikambi. Mu bihugu byakiriye impunzi kiretse u Rwanda, ahandi hose biragoye ko impunzi ironswa ibyangombwa harimo n'impapuro z'inzira. Ku bijyanye n'umutekano, Abarundi bahunze harimo abatavuga rumwe na leta, abaharanira agateka kazi na muntu bagezwa kuba bari bashigikiye abashatse gutimbagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Barafise ubwoba cane ko leta y'u Burundi iguma isaba ibihugu byabahaye indaro na cane cane u Rwanda kubarungika ngo baje gucibwa imanza mu Burundi. Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania nibo bamerewe nabi gusumba abandi, aho bicwa banyuruzwa bagatahanwa mu Burundi ku nguvu canke bakaburwa irengero. Abari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo barara ntibuca kubira intambara zibira mu buseruko bw'ico gihugu mu ntara za Kivuko ari zibiri. Iki cigwa gisozera gisaba abafasha u Burundi kudatana n'agati impunzi zifise ubwoba ko zitahutse koregwa ikibi bigatuma baguma mu buhungiro. Uwo mugwi w'impunzi warukwiye nyabuna kwitabwaho kurusha mu gukingirwa n'ibihugu byabakiriye hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu HCR, nabo basangiye akazi kugira kazoboneke umuti urama kugira izo mpunzi zoye kwama imitima ihagaze canke ngo bame ntibuca mu buzima babayemwo mu bihugu byabakiriye.
Na Vanessa Muiteka rakoze turacari mu gisata c'impunzi, abategetsi ba Zambia bari bakwiye kubahiriza agateka k'impunzi aho kama bagategwa n'urunani rw'abaharanira agateka ka muntu makambi y'impunzi. Mu itangazo kuri wa kabiri, CBDH Vicar ivuga ko ibabajwe n'ifatwa ku bwinshi ry'abanyamahanga harimwo n'impunzi z'Abarundi mu mpera z'ukwezi guheze muri ico gihugu ca Zambia, bahowe yuko basohotse bakaja kurondera ubuzima atari mu ikambi y'impunzi. Ku bwa CBDH Vicar, imfashanyo baronka ntigikwiye ari naco gituma bategerezwa kwibako kugira ngo batunge imiryango yabo. Leopold Sharangabo n'icegera curongoye CBDH Vicar.
Twebwe muri CBDH Vicar twarabonye ko hariho ibintu bitagenda neza muri operasiyo. Ikintu catubaje cane nuko mu bafashwe harimwo impunzi abo nabo bagategekwa gusubizwa mu makambi. Tukibutsa ko muri ayo makambi y'impunzi abenshi ntibaronka ifashanyo ikwiye, nta buryo bashobora kubaho batagiye kwiyungunganya, batagiye mu miyo mije itandukanye kugira ngo bashobore kuronka ico batunga. Tukamenyesha ko rero leta ya Zambia iri kirahunyura amasezerano yasinye mu kugerageza kudusubiza mu ikambi, kuko ingingo ya 26 iravuga neza ko igihugu casinye amasezerano giha uburenganzira impunzi yo kugenda kubaho ishaka, yo kugenda gukorera ahantu hose ishaka, ikira kuba gusa yubahirije amategeko y'igihugu. Ni kubwiye mpamvu rero twegwe muri CBDH Vicar tubona ko iyo nyifato ya leta ya Zambia ishobora kugira ingorane kuri izo mpunzi, ku buryo kuzisubiza mu makambi ari kuzihohotera kuko ntizishobora kuronka uburyo zibaho. Rero tugasaba leta ya Zambia kubahiriza amategeko yonyine ubwayo yasinye. Ikindi kandi turayisaba gukora amatohoza ku bapolisi bagenda baka amafaranga impunzi kuko ugerageje kuguma muri iyo miji bamwaka amafaranga y'umurengera ibiturire n'indi hotegoje no kubaka utuntu twose bafise. Turasaba rero kandi na HCR gukurikira neza ibibazo cyane cyane kuri iyo isanzwe yegereye leta ya Zambia ikavugira izo mpunzi kugira ngo zibeho mu mahoro n'umutekano kandi zishobore no kwiyungunganya.
Imbere yo gusozera ano makuru yo kuri wa 14 Ruheshi Burundi bwifatikanje n'amakungu kugira ngo buhimbaze umunsi mwiza makungu hariwe abatanga amaraso umushikanganza jejwe amagara y'abantu sivinze imana yaboneyeho akaje ko gutera kama Barundi bose kurushirizaho gutanga amaraso kugira ngo bagarukire ubuzima bw'ababa bayakeneye. Mushikanganje Sirivinze Imana akabuze ko ibigo bijejwe amagara y'abantu byama bikeneye abantu batanga kugira ngo bashobore gukiza indembe ziba zikeneye amaraso. Kurikira umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Sirivinze Imana.
Abantu bakenera amaraso bakaba arabahura n'impanuka zitandukanye harimo amasanganya yo mu ibarabara, abakenyezi bibungenze bibaruka bigoranye bagatakaza amaraso menshi, abana batararenze imyaka 5 bakama amaraso kubera basinzikaye biturutse ku ndwara ya malaria cyangwa gufungura nabi n'izindi. Nakajyo keza ko gushimira abasanzwe batanga amaraso kuri ico gikorwa cy'iteka cyo kwitangira abandi kugira babarokorera ubuzima. Nakajyo rero keza kandi ko guhimiriza bene gihugu bose ku kamaro ko gutanga amaraso. Nakajyo kandi ko kumenyesha abantu abari bo bose guhera ku bakuru eka mbere n'abatoyi bafite icyo boterera kugira abatanga amaraso bagume biyongera. Ni umwanya mwiza kandi wo kwibutsa ibigo bijeje kuyatororokanya byo kwitaho kuyapima neza no kuyashingura neza kugira ngo abayakeneye bayategwe ateguye neza ntabagirire ingaruka mbi ku magara yabo.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Sylvie Imana. Ningaha tuciye dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwari muduteze yompi. Jean Marie ndabashinze n'abashikirije ndabikene abantuye n'abutaha.